Iyi mubandanya kumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira ngaha i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi ku munsi wa kabiri mu Bujumbura i Burundi. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye, mukaba muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Ariko imbere yuko tubashikiriza amakuru, reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afrika, igisirikare cya Tunisia kimenyesha ko ejo ku munsi wa mbere akagwi k'intagondwa z'abayisilamiste bishe abasirikare babiri b'abanyatunisia bariko bararondera umwungere yanyurujwe mu ntara y'uburengero hafi y'urubibe Tunisia gihana n'igihugu cya Algeria. Belhassene Uerslate avugira igisirikare cya Tunisia amenyesha ko abasirikare bane bakomeretse muri urwo ruhigi rwabereye ku musozi witwa Samana. Igisirikare ntikirashobora kumenya akagwi k'intagondwa kagavye ico gitero. Abagwanyi bo mu muhari wa leta ya Islamiste baremeye ko aribo bagavye ibitero bibiri kubakera rugendo muri uyu mwaka. Ibitero byahitanye abantu bashika 59, abo bantu bakaba bari abo bakera rugendo. Mu gihugu cya Kongo iharanira demokarasi ya Kongo, umugwi wa ONU uri kugarukana amahoro muri leta iharanira demokarasi ya Kongo umenyesha ko uriko urihweza ko wosubira gukorera hamwe n'igisirikare cya leta ya Kongo mu rugamba rwo kugwanya umuhari FDLR. Aho ni mu gihe hitezwe ko umukuru mushasha arongoye izo nteko za ONU ashika muri ico gihugu mu minsi iri imbere. Mwamenya kandi ko izo nteko za ONU mu kwezi kwa kabiri zahagaritse ivyimfata kibanza ibikorwa vya gisirikare zakorana n'igisirikare ca leta ya Kongo igihe mwamenya ko izo nteko za ONU mumbabarire mu kwezi kwa kabiri zahagaritse ivyimfata kibanza ibikorwa vya gisirikare zakorana n'igisirikare ca leta ya Kongo igihe bagirije abasirikare b'amapete ya generale ba Kongo kugira uruhara mu guhohotera agateka kazina muntu. Muri Guinea Conakry, abakandida bo mu ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu basaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri Uwimana yofutwa kuko ngo yateguwe ku buryo buha amahigwe perezida Alpha Conde ari ku butegetsi. Ivyo babivugiye mu nama ku bamenyeshamakuru bagirishije ejo ku munsi wa mbere. Abo bakandida bashika indwi bamenyesha ko habaye utunenge mu gihe cy'amatora harimo gutanga utwo tunenge hakaba harimo gutanga ibiharuro byavuye mu matora bitari byo, kwiba amajwi, gutera ubwoba no gufunga abantu. Selu Daleine Diallo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yaratangaje ko atazokwemera ibizova muri ayo matora. Ivyo iyo migambwe itavuga n'uri ku butegetsi ariko nta mugwi wigenga uravyemeza. Ariko hari uwuserukira igihugu co mu mahanga ativuze izina yemeye ko habaye utuntu twagiye turagorana mu itunganywa ry'ayo matora. Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, atera intege abarongoye imigambwe ya politike muri Guinea Conakry kugira inyifato idahungabanya amahoro kandi birinde imvugo yose ishobora kugira ico gihugu gushira ico gihugu mu ruhagarara. Perezida Conde afise amahigwe yo gutsinda amatora ariko birashoboka ko ibiharuro bishobora kwegerana ku buryo hashobora kuba igice ca kabiri c'amatora. Abasirikare ba Siriya ejo ku munsi wa mbere barateye intambwe mu ntambara bafashijwe n'ibitero by'indege z'Uburusiya. Mu ntambara zikomeye zimaze indwi ziba, abasirikare ba Siriya bagwaniye mu gace gakomeye kahitwa Hama karimwo abarobere bagwanya. Igisirikare cya Siriya kimenyesha ko cigaruriye ako gace ariko ayandi makuru avuga ko abarobere basubije inyuma ico gitero. hagataho abasirikare mvamakungu barongowe na leta zunze ubumwe za Amerika barabandanije ejo kuwa mbere kugaba ibitero ku muhari wa leta ya Islamiste aho basambuye ibigo bibiri uwo muhari ugiriramwo imyimenyerezo ya gisirikare baragavye kandi ibitero 18 muri Iraq inama y'Uburayi ejo ku munsi wa mbere yasavye Uburusiya guhagarika badatevye ibitero byose bagira muri Siriya bidatumbereye umuhari wa leta ya Islamiste canke iyindi migwi yiterabwoba izwi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Mu gihugu ca Nigeria abagwanyi b'umuhari wa Boko Haram basabwa kwishikana kuri leta ya Nigeria bidatevye. Igisirikare ca Nigeria cabwiye abagwanyi ba Boko Haram gushira amaboko hejuru bitabaye uko bakibonerako. Igisirikare ca Nigeria kuwa gatandatu cahamagariye abagwanyi ba Boko Haram kwishikana kuko kivuga ko ivyabo vyarangiye. Umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria Colonel Sani Kukasheka Usmani yavuze ko ingabo z'igihugu zizi ahantu hose abagwanyi ba Boko Haram binyegeje n'ikambi barimwo. Igisirikare kiburiye Boko Haram mu gihe bombe zibiri zaturikiye icarimwe zigahitana abantu 9 abandi bantu 29 barakomereka. Ibyo bitero byabereye mu majaruguru ya Kamerune. Abayobozi bo mu karere na bashinzwe umutekano baho bamaganye ibyo bitero ku mutwe wa Boko Haram. Amakuru twabateguriye muri aka kanya naho agarukiye mubandanye mwumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika hanyuma mu buhinga bw'ivyuma byatugoye gatoya tukaba tubasabye yuko mwotubabarira ibiganiro twateguye ntivyashoboye gutunganywa nkuko twabibateguriye. Nuko mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika turasubira mu mwanya uri imbere. Radio Ijwi rya Amerika muratubabarira ubuhinga bw'ivyuma vyatugoye ubu naho tugira tubashikirize amakuru twabateguriye mu vyuma biriko bisa n'ibimeze neza muratubabarira hanyuma mugire ibiganiro vyiza
uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo kwiregura no kunganirwa yavuze ko urukiko rufasha icyemezo haburanye uruhande rumwe urundi ntabwunganizi imvano yo guca amafaranga uwunganira Leo Mugesera hanini ishingiye ku mishyikirano isaba amafaranga Minisiteri y'ubutabera abari ku ruhande rw'uregwa baravuga ko batangiye imishyikirano mu 2012 na n'ubu ntacyo barabona ni imishyikirano urukiko rwatesheje agaciro nyuma y'impaka hagati y'abiregura na Minisiteri y'ubutabera ruvuga ko naho rwahera rwemeza kwihari ibaruwa yo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ijwi rya Amerika ifiteho kopigaragaza ko Maître Jean-Félix Rudakemwa yandikiye urugaga rw'abunganira abandi mu nyiko amenyesha abandi bireba asaba ko bamufasha gukurikirana ibibazo by'amafaranga muri Ministeri y'Ubutabera nkuko yabwiye umucamanza ugaheruka mu rukiko Maître Rudakemwa wunganira Leo Mugesera yasubiye guhamiriza ijwi rya Amerika ko igihe cyose Ministeri y'Ubutabera itaramuha amafaranga yakoreye mu myaka itatu ishize atazongera kuburana
ntabwo bishobora kuzafatwa nk'uburyo n'ubundi bwo gukomeza gutinza urubanza nk'uko urukiko rubivuga n'ubushinjacyaha
yari gutinza urubanza gute none se bavuga barabuze ahubwo bagiye gukina iyo situasiyo ntaza nkaburana situasiyo ibaye kurere yari gutinza urubanza ahubwo mbona nyine utaragira ikibazo wari gutinza urubanza kwitwaza ngo mu mafaranga ya leta niyabo ni uko asohoka ntabwo yaregeye bitarakemuka nta kintu nakora
Maître Anita Mugeni umuyobozi w'agateganyo w'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko yabwiye ijwi rya Amerika ko ibaruwa ya Maître Jean-Félix Rudakemwa bayibonye mu mpera z'icyumweru gishize ariko kubera izindi nshingano batarayisuzuma n'ubushishozi Maître Mugeni avuga ko bagiye kubanza gusuzuma ibaruwa y'uyu munyamategeko bakareba niba ko kubuvugiza asaba bukwiye ikibazo cy'amafaranga y'abunganira abandi mu nkiko cyane ku manza za Jenoside zaturutse hanze gikomeje kuzamura kutavugwaho rumwe hagati ya Ministeri y'Ubutabera n'abunganizi mu nkiko ikiguzi cy'abavoka mu nkiko kuri izi manza kiri kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye hatitawe ku banyamategeko baruburanamo ku manza zisanzweho n'ibihumbi hagati ya 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda iburanishiriza komeza ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
tunyarukiye noneho mu Burundi mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere humvikanye amasasu n'amagrenade mu makaritsi atandukanye y'umujyi wa Bujumbura hatoraguwe n'imirambo mu gipolisi bavuga ko ari agatsiko k'abagizi ba nabi amaperereza arimo gukorwa umupolisi umwe niwe wakomerekejwe na grenade n'amasasu byatewe ku musaga mu ijoro ryo ku cyumweru mu Kibitoki hakomeretse n'umusivili umwe ni inkuru mugezwaho na Tabita Mukamusoni
Mwijoro ryo kuri w'Imana ahatari hake na cyane cyane mu makaritie yabereyemo imyerekano harumvikanye amasasu n'amagrenade mu gipolisi bavuga ko arabagizi bana bibateye isasu 6 z'ijoro ku musaga ni mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura humvikanye amasasu n'amagrenade mu gipolisi baremeza yo makuru bakavuga ko ari grenade zitatu zatewe n'abagizi banabi n'amasasu yarashwe hanyuma abasirikare n'abapolisi baca barasubiza mu ntumbero yo kwivuna abo bagizi banabi bateye ikinindiro cha polisi cyo kuri zone ya Musaga umupolisi umwe ngo niwe yakomeretse bukebuke ku kuboko aho urusasu rwamuciye ko no kuguru aho amaikra ya grenade yamufashe nkuko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitubwiye uwo mugwi wateye ikirindiro cy'abapolisi washatse kumenya uwo ariwo ariko ngo amatoza ariko arabandanya Acha yafatwa abantu bagera ku 8 kumvo z'amatohoza bagizwe n'ugwaruka ngo ngaho nyine ku musaga ahandi humvikanye amasasu n'amagrenade ni muri zone ya Cibitoke kwibarabara rya Kanyoni hafi yakabare kitwa 5/5 kadandarizwa mu gwagwa aho naho hatewe isayimwe n'iminota 30 z'ijoro harumvikanye amasasu harategwa n'amagrenade abiri murikiye avugira igipolisi c'u Burundi yamenyesheje ko arabasuma bari baje kwiba muri ako kabare umuntu umwe w'umusivile yarakomeretse muri zone ya Gihosha naho hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo atagahuzu yari yambaye uwo muntu vyaboneka ko yishwe anizwe ariko na urashobora kumumenya nkuko mu gipolisi bavyemeza ikindi kiziga catowe mu kuzi nyabagere kuri w'Imana ico kiziga cari camaze kononikara kuburyo atamuntu yari gushobora kumenya uwo muntu yishwe wariwe ikindi umuvugizi w'igipolisi yabwiye abamenyesha makuru nuko ngo hari imyambaro ibiri ya gisirikare ishati zibiri zigi polisi hamwe na masasu mirongo ine y'inkoyo mu bwoko bwa FAR byatowe mu Kinindo hanze hafi y'ikiyaga Tanganyika. Ibyo Pierre Nkurikiye yavyishuye atemeye ko tumufata amajwi. Ni nyuma yaho umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yaramaze kubwira abamenyesha makuru ko umutekano wifashe neza muri rusangi mu gihugu cyose. Ariko umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni avuga ko mu duce tumwe tumwe twigisagara cha Bujumbura hacibonekeza rimwe na rimwe abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho.
Ubushikiranganje burababajwe n'ubwicanyi bwateguwe buza buraba bufatiye cyane cyane ku kwihorahorana ku matati y'amatongo n'izindi mvo zitandukanye. Ubwo bwicanyi bukorwa cyane cyane hakoreshejwe ibigwanisho bikiri mu minwe y'abanyagihugu batabifitiye uruhusha.
Umushikiranganje w'umutekano yaciye amenyesha icegeranyo ku bijanye n'umutekano ubwo ubushikiranganje bwashitse ko muri aya mezi atatu aheze.
Ibitero byabaye mu makomine ya Kabarore na Bukinanyana biturutse mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ugushaka guhungabanya amatora, ariko inzego zijejwe umutekano zikamerera amagabo. Itorwa ry'ibirwanisho bicira umuriro by'ubwoko butandukanye benifatwa ry'inkozi z'ikibi zari zinjiye mu gihugu. Itorwa ry'ibiziga cyane cyane mu bice bimwe bimwe by'igisagara cya Bujumbura. Kubandanya gutera amagrenade mu duce tumwe tumwe na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura aho inkozi z'ikibi zitanguye mbere gukoresha uburyo bwa bihevyi. Akarorero kakaba araka inkozi y'ikibi yiturikije kwa polisi ifise grenade zibiri zuguruye kumutakura no muri Cibitoke.
Umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ni yahaye kanya abamenyesha makuru ngo bamubaze ibibazo bitandukanye bari bafise kubijanye n'umutekano na cyane cyane no kubijanye n'ivyo wenyine yaramaze gushikiriza. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tugaruke hinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarundikazi, abagore n'abakobwa bahuriye mu cyo bise huruna ni ruharanira amahoro n'umutekano ejo kuwa mbere bakoze urugendo rw'amahoro rwabagejeje imbere ya presidansi y'Amerika. Karine Kaneza, umwe mu bayobozi b'urwo runani, yavuganye na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye amubwira intego y'urwo rugendo.
Intumbero ya mbere y'iyangitse yari yuko duhura tukitatsenikiza n'abarundi n'abarundikazi bariko baricwa i Burundi, abariko baraburira ab'iwabo, abariko barahamba, berekeye ko naho tudashobora kugandara tutari Burundi. Aho turi usenga ariko arabasengera, ubabaye ari kumwe n'uyundi ariko aramufasha uwo mubabara. Icyo twashaka gushika, icyo twashaka gusaba, twashaka gusaba yuko cyane cyane ibimaze kuvugwa ku Burundi twebwe abapasoni n'abashingantahe bifatanyije hamwe natwe, ibimaze kuvugwa bibemo bikogwe. Icya mbere kinini nuko hamaze kuba resolution nyinshi muri Nations Unies yerekeye itegeko ryo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu. Iryo tegeko nirishigwe mu ngiro, nihabe ingabo zo hanze ziza zihagarikira abanyagihugu abari Burundi. Turasaba yuko cya kabiri, turasaba yuko haba visa ifasha igaruka ry'abanyepolitike batavuga rumwe na Perezida Nkurunziza. Turasaba yuko haba ibiganiro byo kugarukana amahoro, ibiganiro kandi bidafatiye ku kintu na kimwe ata condition nimwe icako kuraga ku Burundi. Icyanyuma rero twashaka gusaba ni uko haba umuguza gutohoza amabari karakorerwa i Burundi akaba ari icyo.
Mwebwe ko uyu munsi mwagize urwo rugendo mubona icyo mwarondera mwashoboye kugishikako?
Igikuru cya mbere ni uko twahuye, cya kabiri cyari yuko abari ngaho abatubonye abatwumvise bumva icyo abakenyezi abapfasoni n'abigeme b'i Burundi bari Burundi n'abatari Burundi n'abari hanze ko dufise aho duhagarika, icyo duhagarika kandi dufise mesaje imwe. Icyo cyari kintu gikomeye, kandi iyo mesaje ntahitandukanye n'ibimaze amezi bivugwa mugari ni mesaje tuko turasaba yuko itasiga itazagara cicaro, ibandanye ivugwa isemererwa gushika aho Murundi ahari hose atubona yuko habonetse inyishu. Ngaha Washington DC twashoboye guhura imbere ya Maison Blanche, ahandi Umurundi wese ahari yambaye ibyirabura, i Burundi bambaye ibyirabura uno munsi. Hari ahari Umurundi rero hari hose mu bihugu bice byose byo ku isi yose, abari Buraya, abari Burundi abari muri Afrika bose bari bambaye cyirabura no mu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateganya guha igihugu cya Malawi inkunga ya miliyoni hafi 16 z'amadolari mu buryo bw'ibiribwa n'ibifungurwa kugira ngo ifashe abaturage bagera hafi kuri miliyoni 2,800,000 bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa. Amakuru y'iyo nkunga aherutse gutangazwa na ambasaderi Virginie Palmer uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Malawi. Ibi Amerika ibikoze nyuma y'uko Malawi isabiye amahanga n'abaterankunga kuyigoboka muri ibihe yugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa. Nyuma y'ibihe bibi by'izuba n'iki bikomeye byabangamiye umusaruro w'abahinzi, icyo gihugu kivuga ko abaturage bagera hafi kuri miliyoni 3 bazakenera inkunga y'ibiribwa hagati y'uko kwezi kwa 10 kugera mu kwezi kwa 3 k'umwaka utaha. Iyo nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyikirizwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM, ari naryo rizatanga ibyo biribwa ku banyamalawi bugarijwe n'inzara. Biteganyijwe ko iyo nkunga izatangira kugera muri Malawi muri uku kwezi kwa 10. Guhera mu mwaka w'2012, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID zimaze gutanga inkunga y'ibiribwa ingana na miliyoni 55 z'amadolari. Ambasaderi Virginie Palmer yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigera zihwema kugoboka Malawi igihe cyose icyo gihugu kizaba cyugarijwe n'ibibazo bishingiye ku buhinzi.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika yivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyse Bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Amakuru twabashikirije, igisirikare cya Tunisia kimenyesha ko ejo kuwa mbere akagwa k'intagondwa b'abayisilamiste bishe abasirikare babiri b'abanyatunisia bariko bararondera umwungere yanyurujwe mu ntara y'uburengero hafi y'urubibe Tunisia gihana na Algeria. Igisirikare ntikirashobora kumenya akagwi k'intagondwa kagavye ico gitero. Umugwi wawo ni uri kugarukana amahoro muri Leta yaranira Demokarasi ya Kongo umenyesha ko uri kurihweza ko wosubira gukorera hamwe n'igisirikare ca Leta yaranira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kugwanya umuhari FDLR. Mwomenya ko izo nteko zawo ni mu kwezi kwa kabiri ariho zahagaritse ivyifata kibanze ibikorwa vya gisirikare zakorana n'igisirikare ca Leta ya Kongo igihe bagirije abasirikare b'amapete ya generale ba Kongo kugira uruhara mu guhotera agateka kazi na muntu. Muri Guinea Conakry abakandida bo ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu basaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana yofutwa ku Kongo yateguwe ku buryo buha amahirwe Perezida Alpha Conde ari ku butegetsi kuguma kuri bwo. Abo bakandida bashikindwe bamenyesha ko habaye utunenge mu gihe cy'amatora harimo gutanga ibiharuro byavuye mu matora bitari byo, kwiba amajwi no gutera ubwoba ndetse no gufunga abantu. Mu Burusiya abasirikare ba Siriya ejo kuwa mbere barateye intambwe mu ntambara bafashijwe n'ibitero by'indege z'Uburusiya mu ntambara zakomeye zimaze indwi ziba. Abasirikare ba Siriya bagwaniye mu gace gakomeye kahitwa Hama karimwo abarobere bagwanya leta. Igisirikare cya Siriya kimenyesha ko cigaruriye ako gace, ariko ayandi makuru avuga ko abarobere basubije inyuma ico gitero. Muri Nigeria abagwanyi b'umuhari wa Boko Haram basabwa kwishikana kuri leta ya Nigeria vuba bwango. Igisirikare cha Nigeria cabwiye abo bagwanyi ba Boko Haram gushira amaboko hejuru bitabaye uko ngo bakibonerako. Igisirikare cha Nigeria cha Nigeria kwa gatandatu cyahamagariye abagwanyi ba Boko Haram kwishikana kivuga ko vyabarangiriye. Umuvugizi w'isirikare cha Nigeria Colonel Sani Kukasheka Usman yavuze ko ingabo z'igihugu ziza ahantu hose abagwanyi ba Boko Haram binyegeje n'inkambi bari mu gisirikare kiburiye Boko Haram mu gihe ibombezi zibiri zaturikiye icyarimwe zigahitana abantu 9.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu byo kuri iyi saha naha bihumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye kuba mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.